Mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti mutangu inondwe inshasha muri kumwe natwe muri studio 18 ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'ino mwanya.
Urasanga abarimu barongeka kwigisha ku birometero 15. Ingaruka yavyo nayo ni mbi cyane nko mu biro by'imvura birashobora gushika yuko imisi bataja kwigisha iba myinshi canke umwanya bacegwa kubera imvura kubera bataronso umuntu abunguruza canke kubera abagize izindi ngorane.
No muhinga mu bijanye n'indero Joseph Ndayisaba yigeze kuwo mushikiranganje w'indero mu Burundi akabasanzwe anigisha kuri kaminuza y'i Burundi avuga ko igikorwa cyo guhindurira abigisha amashure basanzwe baranguramwo imirimo yabo kititondewe gishobora gutuma umwimbo w'abana usubira inyuma. Iyi nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'ukugaruka ku idonido y'iyo nkuru nce ku masonga n'izindi ndabafitiye mbanze ndabwire muri make ko abasirikare bashika kuri 18 bakoresha amwe y'umwe bwa Afrika muri Somalia Amisom barayi baguye mu mutego watezwe n'abarwanyi ba Al Shabab mu ntara ya Lawa Shabel nkuko vyatangajwe ku ijuru rya Amerika n'abategetsi ico kimwe n'abajeje umutekano muri Somalia. Ico gitero cabereye ku birometero bishika ku 120 uja mu manuko bwa Mogadisho caje kigana imiduga ijejwe gutwara ibikoresho ishika kuri 24 mu gisagara ca Bulomare yarimo n'abasirikare b'Uganda. Umuhari Al Shabab wemeza ko abasirikare 39 aribo baguye muri ico gitero wari yitiriye ico gitero yamara abategetsi mu gisirikare bavuga ko ico gitero atari ico iyo miduga rero nkuko narinda ico murantunga yamara abategetsi mu gisirikare bavuga ko ico gitigire gitangwa n'umugwi Al Shabab atari ico iyo miduga yarimo abasirikare baturukane ni mu gihugu c'Uganda bakorera Amisom. Ico gitero cabaye inyuma y'umunsi umwe abategetsi b'ishami ry'umwe bwa Afrika hamwe n'abasomalia bari bamaze iminsi 5 mu nama mu ntumbero yo kuganira ku byo inteko za Amisom zoherekana igikorwa c'umutekano n'abasirikare ba leta ya Somalia. Perezida Vladimir Putin wa Urusiya yatangaje ko abakozi bakorera ibiro biserukira leta z'umwe za Amerika mu Burusiya bashika ku 755 bategerezwa kuva ku butaka bw'u Burusiya kubera ibihano Amerika iheruka gufatira u Burusiya. Ivyo bihano vyafatiwe igihugu c'u Burusiya bivuye ko Amerika ibwagiriza ko bwivanze matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze mu ntumbero yo gufasha perezida ahari Donald Trump kugira atsinda ayo matora. Perezida Putin yavugiye kuri televiziyo y'u Burusiya ko ivyo biro vy'userukira Amerika mu Rusiya bikuramo abantu barenga igihumbi yamara kwico gitigiri cabashika ku 755 bategezwe guhagarika ibikorwa vyabo muri ico gihugu. Perezida Vladimir Putin yavuze kandi ku Rusiya bushobora kuzofatira izindi ngingo Amerika bivuye ku ngingo zafashwe ni namashinga mateka zijanye no gufatira ibindi bihano mu Rusiya yamara ko muri uno mwanya atavyo yemera. Muri Venezuela amatora yabaye kuri no w'Imana y'inamashinga mateka nshasha igizwe n'abantu 5545 bategekanya gushiraho ibwirizwa nshingiro rishasha yaranzwe n'ubwicanyi imyirekano n'intureka. Abantu 9 nibo basize ubuzima muri zo ntureka kuva ku munsi wa gatanu gushika ubu abarenga ku 220 nibo baharugwa ko bahitanywe n'izo ntureka kuva mu mezi 4 aheze. Mu bahitanywe n'izo ntureka harimo umushingwa manza Jose Felix Pineda w'imyaka 39 yiciwe mu nzu iwe ku mugoroba wo ku wa gatandatu. Kuri no w'Imana abapolisi 4 barakomerekeye muri izo ntureka mu gihe hategwa igisasu ku miduga y'abapolisi bari ngaho. Perezida Nicolas Maduro wa Venezuela yari yatangaje ko umuntu wese ahirahira akadurumbanya ayo matora ashobora kuzokatirwa umunyororo w'imyaka 10. Yamara ibanza bitari bike vyari vyategekanije kuberamwo ayo matora nta bantu babitonzemwo. Ivyigwa vyakozwe vyerekana ko 70% vy'abanyagihugu ba Venezuela batemera ayo matora. Radio Ijwi ry'Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 ko ari mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko ari mu gihugu cy'u Rwanda naho twumvikana ku FM 104 n'ibice 3 mushobora kandi kumviganiro vyacu muce ku ruga rwa internet yacu ari uwezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku ruga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
Hanyumuntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyumuntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyumuntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze mu kiganiro wanyu mu ntara mu gihe hasigaye iminsi ne gusangwa amatora atangure mu gihugu cy'u Rwanda abakandida barabandanya imyamamazo ivugwamo cyane ibijanye no kuduza ubutunzi hamwe n'iterambere Frank Habineza umukandida w'umugambwe Parti Vert amenyesha ko azogabanya amakori ku bakene yakongera gafasha abadandaza bato bato batazwi n'amategeko kuri no w'Imana aho yari mu manuko bw'igihugu Habineza yavuze kandi ko azogerageza uburyo agabanya ubushomeri akaduza ubutunzi ni mu gihe mu kwezi kwa gatanu ikigo kijejwe gukora ivyigwa mu gihugu cyari cyatangaje ko ukura kazi mu Rwanda biharugwa ku bice 13 n'ibice 2% ku munsi wa gatandatu Perezida Paul Kagame umukandida w'umugambwe FPR yagendeye mu burengero bw'igihugu naho akabari ahari uburera turaza kubigaruka ko makuru yacu yo hanyuma ariko kuri uwo munsi wa gatandatu yabwiye isinzi ryari ryamwitabye ko umugambi afise iterambere atanumwe uzosiga inyuma yabwiye kandi abari aho ko inyuma ya genocide yabaye haraheze imyaka 23 bashize ingufu ku gusanura igihugu muri uwo mwanya umukandida Philippe nawe Mpayimana atamugambwe aserukira aho yari ko ari yamamariza nawe yasezeraniye ko azohagarika itegeko rya leta rijanye no guhagarika urudandazo rw'impuzu zitari nshasha ritegekanije gushigwa mu ngiro mu myaka ka ibiri igikorwa kiriko kirakogwa mu ntara zitandukanye zo mu gihugu cy'u Burundi cyo gukura bigisha ku mashuri basanzwe bakoreramo imirimo yabo babajana kuyandi abatari bake ntibagishima abo mu mashuri y'intango yo mu ntara ya Murambya baganire n'ijwi rya Amerika agahinda ni kose kuko imiryango ibwirizwa gutunganywa gushasha kugira ngo bishoboke ivyo by'ukora ku kazi kabo twashatse kumenya rero ica baserukira abanyagihugu n'abahinga mu vyindero bavyumvira ko bose bahuriza hamwe uko kwimugwa ni gukogwa we abigisha vyega babanje kumvirizwa kugira ngo ntihagire uburenganywa umunyamakuru wacu Diane Ndonse atubwire byinshi kuri ino nkuru
bamwe mu bigisha bo mu mashuri ya leta bo muri komine Murambya bayaze n'ijwi rya Amerika bafise agashavu kuko batahawe akanya ko kumvirizwa mu gikorwa kiriko kirakogwa cyo kurungikwa ku mashuri ari kure y'imihana yabo Girimana Claudette numwe avuga ko agendana ubumuga bw'ukuguru ariko yanse kumvirizwa n'abariko barakorera ico gikorwa mu ntara yabo
ndabiruka ukuguru kwanje ngene komeze ngoya ngo nibo babize ngo bazobimenya nti reka ndakuzane mu kurabe ngo tuce tukwandika mu barinabuta
ni kuvuga nti nk'ubumuga ugendana
n'ubumuga ngendana muri ya mistumba ndugamwo yo nduze cyane gucha kwanka bikanga ko ngenda ubundi hahashabuka na agenda ndinacerego ariko mugakorera goma banjana iyo ntaze ndaho bizohava byanka ko ngenda nako kaze ndagahe kandi nabona ndabishoboye
none mwashikirije itsongorana
nta marakone biko batubari biko atayungururije
bamwe mu bashinga mateka basaba ko abo bigisha bohabwa akaryo ko kumvirizwa kuri izongorane zabo Pierre Celestin Dikumana atwara umugwi w'abashinga mateka kubigenga amizero y'abarundi
ico rero cari gikenewe cyane kuko burya nta gikorwa gishobora gukogwa mu buryo bwiza ngirango ni ivyo mwinjuru gusa rero nico gituma biba bikenewe yuko habaho ako kantu ko kw'abantu bavuga ivyabagoye ugasanga kumbure nk'uwo bihenze bakamurungika kumbura afise ingwara runaka uyo yoshobora kuronka kanya ko kwisigura ati yamarajewe sinduga imisozi nk'akarorero merewe gucya kumbura afise ivyemezo n'impapuro zo kwa muganga hobaho kumviriza abantu ko biri kose nti bavuga bati iyo tukurungitse turabarungitse nta bintu bitagira rukuru urabona mu bintu byose ugiye mu masenare wagiye aho wandika makete muri binabiriya iyo bakwishura heze ukasubira mu kavuti ya marangaha byagenze kunuko nuko hari ikintu mutamenye hari yindi parametre cyangwa yindi done usanga ibikenewe ku muntu ashobora kumenyesha
byongeye umuhinga mu bijanye n'indero Joseph Ndayisaba asanzwe yarigeze kuba umushikiranganji w'indero avuga ko umwigisha mu gihe akorera kure yahaba bishobora kugira ingaruka no kumwimbu
ubu urasanga abarimu barongika kwigisha ku birometero 12 13 15 tukaba tubahitana ku ibarabara y'utuduze akakubwira ngo nja kwigisha ku ishuri y'inaka ugasanga ni birometero 12 ibyo rero ingaruka yavyo nayo nimbi cyane gukura abana nk'umwe mu byo by'imvura birashobora gushika yuko imisi bataje kwigisha iba myinshi canke umwanya bataba bacegwa kubera imvura kubera bataronse umuntu abunguruza canke kubera abagize izindi ngorane urumva uharuye ivyo vyose imisi abarimu bataheza ngo bakore canke amasaha bataheza ngo bakore kubera gucegwa usanga ari byinshi cyane biteranije
kukaba nkako abigisha bavuga ko amafaranga bahembwa adashobora kuvamwo ayo kwiyunguruza ko kuko ari make Kantunge ko Christine umwe mubigisha bo mu ntara ya Muramvya avuga ko byongeye rimwe na rimwe batanaronka uburaro ku mashure yo mu mitumba
hari ibibanza tudashobora kuronka hantu tuba nkantu bakujanye nabaho bakakubwira bati kugira uduga ha hokituguherekeze kugira ngo habe numva umenga ni ngorane gutwara utwana ni kibazo ugenze nk'amasaha 2 3 namaguru ukenera kujya nta mwimbo kuva mu buboneka
nta buryo bwo kuyunguruza buhari
umushahara duhembwa n'ukuri muravye n'ubuzima bw'ubu utubayemwo nta tike umwigisha yashobora kuronka giyo kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu ari hareho tu
umuhinga mu bijanye n'indero akaba n'umwigisha Joseph Ndayisaba abona ko leta utwigoro ikora two kubaka amashure yokongera ko utwo kubaka uburaro bwa ubigisha
abantu benshi bari baterere ibyiyumviro cuko ahantu hose ubaka amashuri boho bakana uburaro bw'abigisha uburaro bw'abigisha ni kuvuga harara ahantu hashobora gutuma ahaguma akaronga ivyo afungura akaronga nge nabaho kenshi na kenshi rero iyo amashuri yubatswe ubaka amashuri gusa uba ku birasi gusa yaba bo kwiyumviriye kubaka uburaro bw'abigisha abo bigisha baja kure bakabona ikirere n'iciza bashaka gutaha mugabo bakize bati ejo turashaka kugira ingorane dufise akazi kenshi bakashobora kurara aho naho nyene birashobora gutuma ngira ngo amasaha canke imisi batakaza yo bamike ico naco nyene ngira ngo leta yoraba ingene igishira mu ngiro ahantu hose bubaswe ishuri canke hari ishuri hakubakwa n'uburaro bw'abigisha
uyu muhinga mu bijanye n'indero Joseph Ndayisaba yigeze kuba umushikiranganji w'indero abona ko kandi ugukemura ingorane zijanye no kunguruza abigisha gukwiye kujana n'umugambi wo kugabanya umurindi w'irondoka ni mu gihe avuga ko abana ibihumbi 400 aribo basaba gutangura ishure uko umwaka utashe abo nabo bagakenera hafi ibirasi ibihumbi 8 ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse bamwe mu barundi bari bahungiye mu gihugu cha Tanzania muri kino gihe bariko barahunguka bace muri commune Gisuru y'intara ya Ruyigi bavuga ko bashike mu bukene bitewe n'uko atamfashanyo bariko bararanswa kugira ngo basubire mu buzima bwabo bwa misi yose abajeje intwaro barashikirijwe ico kibazo ariko ngo ico gikorwa bisaba ko bagikorana n'amashiramwe mpuzamakungu asanzwe akora muri ico gisata c'impunzi Raisa Liliane Inamahoro n'umunyamakuru wacu mu ntara ya Ruyigi
Ubumbaye huko nyene umvuye kigongwe haruma gakeri nk'ibikombe
Uyu mukenyezi mwumva Nsekaruriho Jean Maria wo ku mutumba Rukobe haraciye ukweza atahutse ava mu ikambi ya Mutenderi iri mu gihugu cha Tanzania avuga ko mu mvunya mukuru zatumye ahunguka imima y'imyaka 2 ari mu buhungiro ari ubukene n'inzara vyari bibugarije
Urumva mu nkambi ntaho waronka wikubita nguze kurondera nagahera inzara nayo ni yayindi indi abari bazigabanije urumva naherenya rwuso hama bacha baranyandikira kuri gahuza miryango ntandaza mutendere zo nkambi zose navuye atani safuriya ndaharose atani umukeka ndaharose atani uburengeti ndaharose nararavye ngira nenga hahandi sindiko ndajukuma reka nitahire mu Burundi sindo burumpa karengeti ndatuma abaje ngize mumbwirire umwana ari hiyo andungikire kweri amahera y'ubuta arandungikira 5000 ntandahunguka hanyuma rero naratomba ubwo nyene nashitse banyakira sinzi yashi yampagashuka undi acamakano kapande akagahuza
uyu mukenyezi nahashimishwa n'ingene yakiriwe mu kibano amenyesha ko ingorane zo zitabuze ahani mu gihe weco kimwe n'indi miryango bazananye bavuga ko batagira icepfo n'icaruguru
nyene wabize umuntu amaze gutwurugo ibintu byononekaye byabaye byinshi ntavyombo twifitiye ubunye tuko turarondera ubushasha nyene
inzu yanze ndasanze yarasambuke urupande rwa mabati yaravuye ko n'urukuta rw'inyuma rurabomoka mugabo nsikenda sikensira kudusaganya n'ubu nihomba nkagomaho nyene mpemerereza uko nza gukingero uruzi tubikenye tukaryama
amakuru ava mu bajejwe intwaro muri komine Gisuru amenyesha ko kuva mu ntango z'uyu mwaka gushika mu kwa gatandatu hari hamaze guhunguka imiryango 893 ku miryango 2000 yari yahunze abo bajejwe intwaro babandanya amenyesha ko ataburyo komine yategekanije bwo kwakira aba bariko barahunguka ikindi nuko n'imfashanyo yari yatanzwe n'igisata kijejwe guhungura co mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati igizwe n'umuceri itakuye abari bayikeneye bose inkurikizi nuko aba bahungutse bariko bitura ababanyi babo kugira barabe ico bo barabafasha
urabizi guhabwa mu minwega nubwize ngo bingane nk'ibyo wirimiye urahabwa mugabo ntibashobora kuguma bamaba guhuno munse cyo uko nyene
ubu ndiyumvamwe nabi nyene naje mpaye ndabaremera niko baza barampindya bakongera bakantiza nakasuka bakantiza nakadaba kukuvoma bakantiza nakasafura yo guteka ndumva nta yenda baremera kuri abona irimalirageze none ligeze barodukunda nawe biyanke
ngazuba ntidishemeye utubana kare umuzigo kuri
uyu mubanyi waba bahungutse wo kumutumba nyarumanga avuga ko atari coroshe kubafasha narijya nabo nyene basanzwe bugarijwe n'ubukene
kuko batagiye mwibarabara bazoce basubiriye baje bava kuko nta kintu nakimwe bafise nta kintu bahungukanye bonyene ari ngaho nyene bimeze uko bariko bahunguka muci igihe bazobona ntawo kwicwa n'inzara hariho umuntu afise utuntu bazohava baje mu bantu bibe
aba baheruka guhunguka bagasaba bagira neza kubagarukira
tugasaba mukaduha nk'udufashanya twifungwa twaturarira ko mwaka kaya turinde by'iwacu tuko turimo turasiza kugira abana ntibadutere ingorane twahunguye
agusaba wondoza ugasuka nako gasafuriya n'utwe two kwameza biri
ngenzi rabona Aloise mustanteri wa komine Gisuru amagarira basangwa kuguma bafashanya n'abariko bahunguka amenyesha ko muri iki gihe babandanya badodora kubagira neza agasaba abo bahungutse gukura amaboko mu mpuzu
umuntu ahungutse uce dukora turamwakira ku komine tukamwandika hanyuma uca tubimenyesha amashira hamwe nkaya zashere na za uyemu asanzwe bijejwe ko hari abantu twanose barahungutse uce tubana rusaba muri leta babane gusaba fashanyo yabo bantu icacane igifungurwa yihuta mugana wo nyene hariho ibitegwa bidasaba umutaye munini basho ko bararima imyonga bagatera imboga ibijumbu n'ibindi byose byihuta kwera kugira ngo nkubu turi muri stadio kwa Masebura kugira ngo nkibiharage ntamwe muri bibara biteze bagaca bakabarakora hanyuma rero iyo fashanyo igitevye bazoronka cyo babana bafungura
tumenyesha ko komine Gisuru isanzwe iri ku rubibe rwa Tanzania hagufi ya district Kibondo ahari makambi ya Nduta na Mutenderi ahahungiye abarundi benshi kuva mu mwaka w'2015 haruhande y'abanyaruyigi iyi komine irongera igacamwo abahungutse baje no mu ntara zitandukanye nka Makamba Cibitoke na Karusi muri komine Gisuru Raisa Liliane Inamahoro ijwi rya Amerika
urakoze Raisa Liliane Inamahoro tukivuga rero ivy'impunzi z'abarundi imfungurwa zigenewe impunzi z'abarundi mikambi ya Nduta muri Tanzania zasubiye kugabanuka cyane impunzi zivuga ko bubaye ubugira kane izo mfungurwa zigabanurwa mu kiringo cy'amezi atandatu gusa mu gihe kuri no nshuro bibaye mukuru w'igihugu cy'u Burundi Pyankuru Nziza aheruka kugendera igihugu cya Tanzania gasaba impunzi z'abarundi zahungiye gutahuka izo mpunzi zikeka ko ari uburyo bwo gushaka kuzomora ngo zitahuke Pierre Claver niyo nkuru niwe yaciye ijya nini no nkuru
Impunzi z'abarundi ziri mikambi ya Nduta amarira n'amaganya ni yose kuko imfungurwa bahora bahabwa zasubiye kugabanuka hafi ku bice 40%. Uko kugabanuka ni ku mfungurwa zose uhereye ku ifu y'ibigori gushika ku munyu nk'uko uyu yabitwiganiye.
Ifu y'ibigori umuntu azofungura amagarama angana n'amajana 228 ku munsi. Ukuvuga bakuye ko amagarama 38. Ubishaza nabwo umuntu azoba yandikiwe gufungura ku munsi amagarama 188 bakuye ko amagarama 36. umuntu azokoroga ubuyi bungana n'amagaramo 25 mu kuvuga bakuye ko igice amavuta umuntu yari yandikiwe kurunga ku munsi yangana n'amagarama 20 mu kwezi guheze ariko mu kwezi kuza n'amagarama 18 umuntu azorunga ifungurwa turavye rero ifungurwa umuntu azoronka mu kwezi kuza zose hamwe mu minsi 28 ifu y'ibigori izoba itima ibiro 6 n'amagarama 388 ubushaza bupima ibiro 2 n'amagarama 352 ifu y'umusururu ingana n'amagarama 700 amavuta angana 392 byose hamwe bizoba bipima ibiro 9 n'amagarama 940
izo mpunzi zivuga ko ziravye ingene zagaburirwa mu mpera z'umwaka uheze w'2016 hamwe n'ubu ibifungurwa vyagabanijwe inshuro 4
izo mfungurwa rero tugiye kugerageza tukaraba nizo twahora dufungura umwaka w'2016 duca dusanga zaragabanutse cyane ku rugero ruteye ubwoba byose hamwe byapima mu minsi 28 ibiro 16 n'amagarama 100 ariko uku kwezi naho bizoba bipima ibiro 9 n'amagarama 940 dusanga imfungurwa zose hamwe zagabanutse ku biro 6 n'amagarama 160
mu gisata kirabivyerekeye impunzi HCR hamwe na PAM bavuga ko igituma imfungurwa ziguma zigabanuka ari uko impunzi zibandanye ziba nyinshi ku isi ikene nuko ngo uburyo basabye bw'imfashanyo mu mashami mpuzamakungu butaraboneka mu gihe ivyo bibaye inyuma y'indwi imwe gusa umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza agendeye igihugu bahunguyemwo ca Tanzania akanabasaba gutahuka izo mpunzi zikeka ko kugabanuka kw'ibifungurwa ari uburyo bwo kubomora ngo batahuke
uko turaraba nyine turabona yuko bashaka abantu bazoba iyo mpore biyandikishe gutaha byinshi kuko turabona inzara kumara abantu kandi twese twagize ubwoba aho turi ngiye kugira ngo mfite umushaka afungura rimwe mu minsi 2 cyangwa rimwe ku munsi nawe nyine ajya arafungura minsi yose n'iyo shikaze kandi baragaduhebuke ko bishobora nabundi kugabanuka mu yindi mitekero y'ifungurwa bizokurikira yaca haba nyine ingorane zituce ku gufungura nabi n'abakuze baragwara akaca haba ubusuma kuko bica biba ngombwa ko abantu bakubitira mu kijiji gusuma barabe ko hari icyo bafungura haca haba gusohoka inkanda k'amategeko abantu bakaca bafungura ariko barafatirwa hanze y'inkanda ari benshi kuko nta ruhushya butanga bwo kuza guca ingero ingaruka zica tuba nyinshi cyane kwa muganga nyine abagwayi ni benshi
n'uyu ni kwabibona akavuga ko n'abatazohunguka bazohava bahitamwo guhungira mu bindi bihugu bagasaba ko amakungu yogarukirizo mpunzi maze ziyashobora kubaho
ibyo ntawo bigeha kuko uraje ubu ingene haguma hagabanurwa ifungurwa uko ukwezi guheze canke amezi 2
nibaza ko ariyo muri iyo ntumbero bavuga ati ko baje kuyandikisha bose bahunguke reka tugabanye ifungurwa mpaka bonyine biyomore nimba basubira mu gihugu nimba bagenda mu bindi bihugu bitandukanye mugabo bave ngahe Tanzania
mugabo ku byo tubona ni uko bamwe tuzohava duca tukomoka tugasubira bamwe mu gihugu c'amavukiro nyine tugapfira iwacu abandi nabo tukaraba ibihugu bibanyi tugendamo icyo dusaba nuko amashyirahamwe afasha impunzi hame reka n'ayandi nuko yofatana nk'akama kino kibazo gikomeye cy'impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania ubwa mbere ho ifungurwa zari zisanzwe ziri na nke mugabo ugiye kuraba ubu naho ziragabanuwe ku rugero
ikambi y'impunzi ya Nduta irimo abarundi barenga gato 126 ni mu gihe impunzi zose z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania ziharugwa mu 244 Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Indi nkuru ivugwa mu gisata c'impunzi nuko zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu ikambi yo mu Rusendiri mu ntara ya Kivu y'amajepfo zisaba ishami rya Onugita y'impunzi RCR kwagura utuzu utuzutwabo. Izo mpunzi zemeza ko amazu babamwo ari mato cane ni mu gihe abana b'abahungu n'abakobwa ubu baryamikwa hamwe. Umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo yaragendeye tumwe muri utwo tuzu maze adutegura ino nkuru.
Iyo ugeze mu mavilaje mu nkambi yo mu Rusenda usanga amazu yaho yubakishijwe amashitingi kandi akaba ari nayo asakajwe. Iyo uganire na zimwe mu mpunzi z'abarundi zituye muri aya mazu zivuga yuko amazu zubakiyo n'ishirahamwe ryita impunzi HCR ari mato cyane ugereranyije n'abantu baba bagenewe kuba muri izi nzu. Ziba zifite uburebure bwa metero 2.8 n'ubugari bwa metero 3.8. Ikindi kandi aya mazu ntagira ibikoni, bityo bigatuma izi mpunzi zitekera hanze. Nzabona impasavere aratubwira uburyo babaye muri aya mazu bahamya ko ari mato.
Nukuvuga twebwe inzu baduhaye twashinzemo duti hagati turashiraho utuntu tw'uturido uduhema ndetse hagati udutwomba tukajya uruhande rumwe abana bakatwigizayo bakaryama ha mutundi two kujyana two dupokera tukajya mu cyumba tukararana na twebwe abavyeyi b'abana. Nuko tubayeho nukuvuga dufise imibereho mibi cyane kubw'inzu. Abana nk'abato bato bafise nk'imyaka 5 baryamana tujyamana mu cyumba, abafise nk'imyaka 7 8 cyangwa 10 kugera ku 12 bakaryamana uruhande rumwe abakobwa n'abahungu ko bakiri ufasimwe. Nyimba se wibavyutse aca hejuru y'umwana w'umukobwa aja hanze aryamye. Nyimba bagiye mu nzu na mukiwe mu nzu na nyina wiwe nuko nyene dusaba ko nukuri aseri yadutabayika dushikana ngaha yo dusayidira mukudusanurira amazu abatishoboye canka abashoboye nabo kubumba bakabahereza ibisakazo.
Ubusanzwe HCR ivuga yuko inzu imwe igenerwa abantu batatu. Abafite umujyango w'abana benshi bari hejuru y'imyaka 12 y'amavuko bakubakirwa inzu ya kabiri, ariko hari aho usanga batarubakiwe amazu tewe n'umubare mwinshi w'impunzi zagiye ziyongera, bityo bigatuma hari abagenda basembereza abana mu yandi mazu.
Inzu nino ya cyane kuko jewe inzu mfite ni bashimwe ko ndi kumwe na madame. Ibyombo nibyo byinshi paraporo n'abana barara, ariko narabasaba indaro ko je ndi muri bloc 1 muri village 14 nabo bakaba bari muri village 14 bloc 4. Nukuvuga duhana ama dimension, nukuvuga kiretse habaye ingorane abagenzi babo nibaza kumbwira abana bagwaye nkabasha kubajyana kwa muganga cyangwa jewe nkabasha kuyishikira cyangwa kaza kumbyara twe tumva tumeze nabi nkabasha kubajyana kwa muganga.
Umwe mu ba injeniyeri bagiye bahabwa ibiraka byo kubaka amazu mu nkambi yo mu Rusenda utashatse ko tuvuga amazina ye ashimangira ibivugwa n'izi mpunzi, avuga yuko amazu zibamo ari mato kandi nyinshi zihurira ku misarani imwe.
Bisanze ko biteguye inzu z'amahema arizo bita abri diligence ziba zifise imetero 2.8 muri largeur na metero 3.8 muri longueur. Hama hasi kuri yabitekanije zabamwe batatu mbwari usanga zibamwe barenga harizo usanga zibamwe batatu nyene mbwa nk'umuntu aba yaravyaye abana b'intahekana kuri adashobora kuja kuba mu nzu y'iwabo wasanga ababana n'abavyeyi bakabamwe barenga batatu akaba n'abandi baba mu nzu barenga batatu kubera tanzu yindi bafise babamwe. Ibyo genda basangira hariho ama place public aho badashira amatoilette n'amadusha aho bose bagenda barahasangira kuko n'amadushe nta ufise nuze dusha atari yo wibakiye muri parcelle wawe. Amadushe bubaka usanga abayasangiye abantu 8 cyo kimwe ni toilette kenshi bayiha abantu 8 kiretse yarabacagutse barashobora kuba ari 2 cyangwa 3 bagasangira imwe kubera bacagutse.
Nubwo izi mpunzi z'abarundi zivuga yuko ziba mu mazu atari manini, hari zitangiye kwiyubakira amazu y'amadafari. Aha twavuga Manirakiza Beatrice wo muri village ya 36 wahisemo kubaka inzu nini kubera yuko yaburaga aho yakirira abashitsi bamugana.
Jewe narubatse ntoya amatafari icyumba cy'inzu y'amatafari, inyuma ndongera ku yindi nyene isaro y'abashitsi.
Ni impamvu cyane yatumye uzubaka ni
mpamvu cyane nuko ndi umushefu de village kandi ngendegwa n'abantu benshi. Ijya nzu ni ntoya cyane ntiboyishikiramo abantu ntibokwirwa kubera ntwara abantu benshi.
Muri inkambi yo mu Rusenda irimo impunzi z'abarundi 300,000 harizo usanga zigicumbitse mu bihangare bitewe nuko zitarubakirwa amazu yo guturamo. Vedaste Ngabo kubw'ijwi rya Amerika mu Rusenda wo mu ntara ya Kivu majyepfo.
Nuko rero Vedaste Ngabo ni no kuri we duce dusozera ino nkuru mushobora gusura kumviriza kuri we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukom ikiganiro iwanyu mu ntara mugikurikirana na misi yose kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu nkano mango ari nkamwe mwamufize ico dusha mushaka ko tubashikira ko mushora kutwandikira kuri radio yacu @gmail.com mukatubwira ivyifuzo vyanyu mukadusangiza amakuru avugwa mu makambi canke naho amakuru avugwa aho iwanyu mu ntara mubaye mwakoze rero n'ucuti bakunze mariko muratwumviriza imbere yuko duhana gahindukira ya maratu atumire mu biganiro vyacu bikurikira vyo masaha ari imbere harimo nk'ikiganiro muri sanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 masaha mu Burundi no mu Rwanda igeti saa 12 turaza kwashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igeti saa 1 n'igice naho namakuru arambuye aza kwavuga ku isi na cane cane muri Afrika bakoze Innocent Kimenyi na ingenieur Justin bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane na Hazwe twari kumwe kuri micro tuzosubire ejo nkaho twatanguriye mugire indwi nziza mukanye ibiganiro vyacu birabandanya.